Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri no saha. Uno munsi ni tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2020. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu no ku rubuga kwa internet mutwumvira kuri web3 akaburungu radio yacu voa.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura kandi tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikiza cya corona. Igitero cya grenade cyabereye muri quartier Twinyoni muri zone Kamenge ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ejo ku munsi wa Mungu mu ijoro cyarahitanye ubuzima bw'abantu babiri cyongera gikomeretsa abandi umunani. Abakurikiranira hafi amatora mu Burundi bavuga ko atakintu cyerekana ko icyo gitero gifite intumbero yo gutoba amatora, ahubwo ko gishobora kuba cyakozwe n'abagizi ba nabi.
Bavuga ko mishamo turongoye ibyara bibaye n'ikubwa ko ufitaniye isano n'amatora. Mugabe kigaragara ni uko ubukozi bw'ikibugo busanga hakiri abantu bagatima kabi cyangwa baronkigisho zibi kugira bahungabanye agateka k'abantu.
Uyu ni Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Falcon F ni kuri iyo grenade yatewe muri quartier Twinyoni. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini turazibashikiriza. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Itanano mu mitwe ryasubiriye kuba hagati y'abagwanyi b'abatalibani n'abasirikare ba leta ya Afghanistan. Jeffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Ministeri y'ingabo muri Afghanistan iravuga ko igitero cyagabwe n'umutwe wa Taliban mu ijoro ryakeye cyahitanye abasirikare bayo batandatu abandi batanu bagakomereka. Gusa amakuru yatanzwe n'umuntu uri muri leta utashatse kumenyekana aravuga ko hapfuye 10 agakomereka 7, mu gihe abaturage bo bemeza ko leta yatakarije 11 agakomereka 9. Ministeri y'ingabo y'icyo gihugu yavuze ko ingabo za leta zakomye imbere igitero cyagabwe mu karere ka Alishing zikanashegesha umutwe w'abarwanyi b'abatalibani. Leta yemeye ko nayo yatakarije imodoka 10 z'intambara. Umuvugizi w'abataliban Zaibullah Mujahid yemereye abanyamakuru ko umutwe ari wo wagabye igitero. Umurwa mukuru Kabul hamaze guturikira ibisasu bitandatu bya rutura, bibiri byari bituritse na bine byaturitse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Nta mubare w'abakomerekeyemo wari washyirwa ahagaragara.
Igihugu cy'Ubufaransa kigiye gusubira mu buzima busanzwe, ariko ingingo zimwe zimwe zo mu bihe bitoroshe zatewe n'ikiza cya corona ziracyabuza ingendo ndende. Kuva kuri uyu wa mbere niho igihugu cy'Ubufaransa cyarekuye uruja n'uruza rw'imiduga yunguruza abantu ngo isubire mu bikorwa. Ariko amategeko atari make yashyizweho kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu yo mu bihe bidasanzwe aracyari mu ngiro. Muri aya mategeko harimo ayasaba ko buri muntu yambara agakingizo gafuka umunwa n'amazuru, kandi ko abantu bakurikiza amategeko yo kutegerana hafi na hafi. Kuri uno munsi wa mbere kandi amamagazini mato mato nk'ayo kwimweshereza imishatsi n'ayandi yemerewe kugurura. Ibiharuro biva muri kaminuza ya John Hopkins muri Amerika bivuga ko Ubufaransa bufise abagwayi barenga 177,000 barenga abarenga 226,000 bakaba baritavye Imana.
Aya makuru yavugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Mu Burundi abantu babiri nibo baguye mu gitero cya grenade mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, abagera ku 8 barahakomerekeye. Abakoze igitero ntibaramenyekana. Eloje Willy Kaneza aratubwira ibindi.
Icyo gitero cyabaye nk'isaha 2 n'igice z'ijoro cyabereye muri quartier yitwa Twinyoni muri zone Kamenge komine ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kikaba cyabereye ahantu hari akabare. Amakuru y'u Amerika ryahawe n'umwe mu bafite inshuti za muri icyo kirabo nuko bene kugira igitero baje mu modokari itagira imparati bongera abajanwa nayo bahejeje kwiha inkumbi. Aya makuru nyene yemeza ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, abandi 8 barakomeretse bajanwa kuvurirwa mu bitaro by'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières. Mubihe vy'amatora mu Burundi harakunze kwibonekeza ihungabanywa ry'umutekano. Twashatse kumenya niba ni igitero cyo kuri uyu w'Imana cyofatwa muri uwo murongo, maze tuyibazaje ha Hakizimana atwashyira hamwe Folicone F rigwanye kimenyane n'akamwana wa mama mu gihe yaravuye aho cyabereye.
Twebwe tubibaza ko mishya muturongoye ibyarayo bibaye nitwobwa ko bifitaniye isano n'amatora. Mugabe ikigaragara ni uko ubukozi bw'ikibwo busanga hakiri abantu bagatima kabi cyangwa baronkigisho zibi kugira bahungabanye agateka kabandi. Nacyo gituma ku zina rya Folicone F dushima uno munsi n'ibintu bimeze, tukiyamiriza wowe wese wa afisi agatima katariko agatima ko gutoba amatora, ariko turizeye ko inzego z'umutekano zihari kugira zicungere Burundi n'Abarundi. Turizeye ko rero ibi bihe by'amatora bizogenda neza, turizeye ko amatora azogenda neza. Nacyo gituma twagira dufate kano kanya tunahanure na cyane cyane abanyamigambwe kugabanya amajambo atariyo amajambo bibugwaho agize iminsi ashikirizwa aho usanga mu manama cyangwa mu bikorwa byo kwiyamamaza hari abantu bahamagarira urwaruka rwabo gukubita Urundi mbere ugasanga n'urwaruka rwakoreshejwe rwategereye Urundi. Ari nacyo gituma dusaba ko buri muntu wese yokora ibyo ajejwe agakora yubahiriza amategeko muri byose akirinda icyo cyose cyotuma gihungabanya amatora Abarundi badatekanirwa.
Mugabo ni muho mwizero ntibibuze,
turabona ko gusa ibihe turimo ari ibihe Abarundi bamaze gutangira cyo demokarasi. Ari nacyo gituma duhamagarira urwaruka kwirinda umunyepolitike wese yotuma abakoresha bitari byo kuba ibyo gutera grenade cyangwa ibyarabaye. Twibaza ko n'ubwizi bwa nazi n'ubwizi bwa nazi twibaza ko inzego zibijejwe zobifata mu minwe maze zigakurikirana kandi zakoza ziko zirakurikirana ababikoze gutyo ntihabe kudahana kucanye uriya. Twibaza ko Abarundi azonda yafatanye mu nda mbere tukabishima n'ingene ibikorwa mu Burundi biko yagenda, tukabishima n'ingene umutekano n'amahoro biri igihugu.
Abateye n'abahasize ubuzima kugeza igihe twateguriye inkuru umwidondoro wabo ntibari bwamenyekane. Gusa hari ababa hafi y'ikirabo catewe bavuga ko gikunda guteramira ko bamwe mu bakozi b'iperereza hamwe n'intwazangabo zo mu gipolisi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Impunzi zirenga 170 zaranyurujwe mu nkambi y'Abarundi muri Tanzania mu kiringo kidashika umwaka. Ayo makambi ni Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Bake muri bo bari mu mabohero atandukanye, abandi nabo ntawuzi amarengero yabo. Ibyo bitigiri bitangwa n'abari mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu nkambi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda. Pia Claver Nyonkuru arabidushikiriza.
Urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'Abarundi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda, Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains Vivant dans les Camps de Réfugiés CBDH Vicar mu Gifaransa ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cyane cyane mu gihugu cya Tanzania. Iryo burabuzwa rishingiye ahanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo. Leopoldo Shirangabo icegeya cy'utwara urwo runani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze.
Makuru twashoboye kuronka muri NCBD hafi Vicare mu bijyanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'Abarundi mu makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'200 banyurujwe. Ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe. Babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro, bakabatwara kubafungira ikibondo, baca babatwara mu Burundi. Ibyo babakoze arumva nyine ni bo babibi, ariko abagaruka baba bake. Hari n'abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje ko ari nk'abantu ko ari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica. Hariho bamwe bashoboye kugaruka ariko nabo bakaza bahohotewe, bakaza bakubiswe, bakaza utakimenya by'ukuri ko ari abantu urabye intu yabakorewe. Abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, usanga ari abantu bahora ari abasirikare, usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka kazi na muntu.
Abakekwa gukora ayo mabi abo baharanira agateka kazi na muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi.
Aba banyuruza rero na polisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi, bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi, abandi bakaza bava mu Burundi. Ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari mu migwi y'abasuma, mu migwi y'abagwanyi twere twari twarasabye turabwiye atere tuti ni murabe mu bacirimu imanza ngo barekuri ariko siko byagenze mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko habera imyimenyerezo ya gisirikare ariko tukibaza ni gute mu ikambi y'impunzi icungirewe n'abapolisi bataragenda ngo babafate byagiye kuneka ariko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye
Igihugu cha Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimo inkoze z'ikibi arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yano rubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba atatu y'abarundi
abakimbizi wenye tabia hiyo waache
Ati zo mpunzi zifite ingeso zihagarike vuba bahunze wabo kubera injyane bagize mu ruhara ahasaho kuzana izo njyane ushitse ngaha icyaro tekereze by'ukuri wiyemeje guhunga igihugu cyakwibarutse ukaja handi emero tekereze ntiwigira umuhinga harabahunganya ibigwanisho hari n'abatwikira ibikoko bashaka inyama ibyo ntidushobora kuvyemera ngaha ndasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki abashingwa manza bakurikirana ibyampuza makungu bageze runanika vib babona ko ico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpuza makungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi kime 1951 Maître Gustave Niyonzima icagiye atutwara kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpuza makungu
no kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano arahubasha impunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpuza makungu eka n'ayandi masentare yandi mbere n'amasentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifite ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara kuko kishobora kuzobibazwa mu gihe izo mpunzi zokwitura sentare yo muri bibihugu by'ubuseruko baca ku mashira hamwe mesha atandukanye na kavibi irimwo utaka ayo masentare kugira bahuzurize
ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi bwirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazina muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania
ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi irungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania rero ni ibintu birimwo amahiyu menshi cyane tubona yuko atagushaka
basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda Kongo no Buganda Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Mu Burundi abanyepolitike bariko barahiganura ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu barabandanya igikorwa cyo kwiyamamaza mu bisagara bitandukanye by'intara z'igihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiriye na Domitien Ndayizeye yigeze kuba umukuru w'igihugu akaba ariko yitoza ku giti cy'urunani kira Burundi aratangura avuga ukuntu abona igikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kiragenda.
Twebwe kubyerekeye urunani kira Burundi biriko bigenda neza muri rusange ni ahantu umuntu yavuga ko twahuye n'ingorane nyinshi kiretse muri Karuzi aho baheruka kudufungira abantu bane ku mbozi itatomoye ariko barabahuraniye barabarekura nyuma y'umunsi umwe hasigaye kwa tugenda turakigwa baratureka tugakora inama n'ubu ariho amanama menshi dutegekanya ejo hirya ejo mu ndwiza cyane cyane kandi uretse ko buri mugambwe cyangwa buri runani rufite ukugene rutegura ibikorwa byabo na twebwe turafite ukuntu twabiteguye nibaza ko muri rusange ku byerekeye kira Burundi biragendeka ikibazo cyane cyane dufite ni umwuka mubi usa uri kuraza
egome muvuze kuri icyo cyuka kibi uyo mwuka mubi uhari muravuze abanywanyi bari bafunzwe murashaka kutubwira mukane gatoye cyane rwose ikintu bagirijwe
urumva n'abantu bari mu nzu bariko baganira igerekeye umugambi n'abandi kandi bari mu nzu y'umuntu twize we amarero bacaba bafata baza kuvuga ngo bariko barigisha inyuma y'amasaha mabara bafata barabatunga ariko rero kubitwerekeye umuntu mu nzu yiwe ari babiri ari batatu ari bane baza yuko akora ibintu ashatse uretse no mu gihe cy'amatora cyane cyane ubona afite uburenganzira bwo gushaka abanywanyi no mu bisanzwe abantu baravugana politiki nyuma yabe nayo masaha
mwihweje amateko ari mu gihugu mwihweje amateko ahari ku bwanyu rero nta mateko bigize barenga abanywanyi banyu
oya gose nta nambani nacyo gituma bageze aho bakamurekura kandi buriya nimbo nyinshi utanga zituma bene abo bantu babafata kenshi na kenshi riba ari ishari cyangwa riba ari nk'uko wari abatwaye abanywanyi mu ruhande rutangwe ruriya cyangwa hakaba hari umutegetsi yari yisigiye ahantu hanyuma akamuca mu mwanya mu myanya y'intoki n'ibibazo nk'ibyo tugomba kuba amategeko turakurikira kugira ngo umwuka ugume ari mwiza hagati y'abantu kandi ni na byiza yuko muri iki gihe cyo kwiyamamaza abantu bareka ingendo yo gutata gutukana kuvugana nabi ntacyo biza bifungura nibaza yuko ingendo nziza ari uko umuntu umwicarika ufite imigambi myiza ukayimusigurira ayumvise bigafata ingendo ni nacyo bituma twebwe muri kira Burundi burya twafashe intumbero cyane cyane yo kwegera abanyagihugu hasi cyane kugira ngo turonke umwanya wo kubasigurira ngira murazi ko gushinga kira Burundi byafashe umwanya bwa kabiri n'igihe twari tumaze gushinga kira Burundi twahuye n'ingorane nyinshi na semi ku buryo twagiye mu manza nyinshi ibyo byose bikaba byaratwaye umwanya wo gushobora kwegera abanyagihugu bamwe bamwe ibikorwa byacu twaregereye cyane abanyagihugu
tukivuga kuri ico cuka gihari hagati y'imigambwe umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe CNR za abanywanyi bayo bamatanye mu mitwe ariko amakuru aherutse kutugira ko nuko ubushikiranganji bujejwe nk'aho hagati bwarabishije abanywanyi ba CNR ko bigenza nabi basotora abandi mu gihe mu bisanzwe ivyo byego byahora vyagirizwa urwaruka rwo mugambwe uri ku butegetsi mwebwe muri kira Burundi imishamirano iri hagati y'iyo migambwe muyibona gute
nje gutanga inyishu mwebwe nyene mu bihe biri biheruka havugwa cyane yuko abanywanyi ba CNDD-FDD cyane cyane mbonera kure aribo bakunda gutera abanywanyi ba CNR ibyo twarabyumvise cyane kandi icyo gihe ntabwo ari leta yabivuga byavugwa cyane cyane n'umugambwe CNR ukavugwa n'abamenyeshamakuru hirya no hino muri iki gihe naho cyo kwiyamamaza ni leta yatanze raporo kandi urumva n'abantu babiri bavuga mu bihe bitari bimwe kandi bakavuga igihe bushaje ibyo ari byo byose twebwe icyo tubona nicyo nuko hagati y'umugambwe CNDD-FDD na CNR hari icyo cyuka kibi kandi yuko gishobora kuzanira inabi Burundi muri rusange kubera yuko bwa mbere na mbere uri kuraraba kandi kabo n'abantu bamenyereye ibintu by'intambara bakunda ibintu by'intambara usanga ko kujyana mu mitwe bashobora gutuma ngaha mu Burundi haza haturuka ingorane hagati y'Abarundi kandi icyo kintu turiko turatumbera ubuntu rero urumva CNDD-FDD niri ku butegetsi urumva rero leta ivuga gutyo mugambwe CNR muri iki gihe cyo kwiyamamaza n'ibintu bisanzwe rwose kandi icyo tubona gusa ni uko buri gihe iyo hari bene izo ngorane CNDD-FDD iravugwa CNR ikavugwa muri iki gihe rero ninde asotora ubundi sinibaza kuba ari guyoza gusotora umuntu afite ingufu cyane cyane ari ingufu za leta kandi ikiranye n'ikiranyitohoza turabibona
amajambo ashikirizwa na bamwe mu bariko baseruka imigambwe avuga ko aba basotoye bashishurana canke bakaba tana mu mitwe ubwo butumwa abanyamigambwe batanga yo muri iki gihe muvuga kuri iki
si byiza na gatoyi bwa mbere na mbere yuko abantu bagwana iyo niyo niyo duhagarariye twebwe kuko bijanye n'ikintu twita kubahiriza agateka kazi na muntu uko buri muntu arafite uburenganzira bwo gushikiriza icyo yiyumvira ariko kibujijwe no gutuka abasendedefite abasene n'abafite uburenganzira bwo gutuka uwundi ubu rero urabye ibintu biriko birava muri iki gihe biragoye yuko umuntu yogusotora akagukubita akakwata amakofi muri iki gihe cyo kwiyamamaza hanyuma ukagumuvuga nka kujya kw'abapadiri ngo umuntu amukubise ikofi cy'umwere ku rundi ruhande bene ibyo biragoye kuko nawe uri umukuru w'umugangwe cyangwa w'urunani w'ikintu icyo ari cyo cyose naho uyoba ari umwana wawe namubwira ati nutegwa niwitune ibyo ntibisanzwe rwose rero icyo dukeneye ni nuko atawusotora ubuntu icyo nyamukuru hamare ugiye gusotora ubundi inzego zigenjwe amahoro n'umutekano zikamufata zikurikije amategeko hanyuma bakamuhana muri iki gihe rero urabona ubwoba urahari bwinshi buturutse ku bari ku butegetsi bavuga bati abantu bose imigambwe yose irashaka iki kibanza canje aba hari n'iyindi migambwe ivuga ati icyo kibanza uriko najyewe ndagishaka
tugarutse ku gikorwa cyo kwiyamamaza intara umaze kugenderamo zingana iki abanyagihugu babakira gute bitaba gute amakwadino mutumanye
jewe ubwanje ahubwo ati mbega kira Burundi imaze kugendera mu ntara zingana kuko jewe ndayizeye domisiyo ndumuntu umwe kandi urazi ko nikuriye sinshobora kwiruka imitumba iminsi yose ariko turafite insoresore imaze gutembera kandi zimaze kugera ku mitumba yose ndibaza yuko no muri iki gihe bariko barakora ariko zamaze kugendera za Murambya ngayo Bujumbura zamaze kutsingira mu Kayanza ejo tuzosubira mu Kayanza ejo tuzoba turi Gitega hama tuje i Mwaro tuje i Bururi tuje he mu Rutana hose muri iki gihe Gitega tuzohazunguruka hose ahasigaye ku giti cyanjye jewe ndayizeye domisiyo ariko mu busanzwe kira Burundi ubunye ku mitumba yose yo muri iki gihugu
mwihweje aho maze kuja intara maze kujamwo eka ukuntu abanyagihugu bitaba ibikorwa byanyu by'urunani kira Burundi akizero kanyu ko gutsinda abatora kanganiki
urumva ubwite umwigere wo turawufise ariko ugomba kumenya yuko bwa mbere na mbere urunani kira Burundi rwaburagujwe ari jewe cyane cyane no mu rutonde rwaba rw'inama nshingamategeko ariko byerekeye uruhande rw'umukuru w'igihugu turiko turatembera mu gihugu cyose icyizere rero turagifite ariko kuvuga ngo icyizere ngo kingana iki wowe wobivuga gute abantu batarapfu bataratangura gutora icyo ni icya mbere icya kabiri mwebwe muriko murabyiyumvira nk'uko turiko turakora kampanye RMN kujya kw'abanyamerika genda gukwega abantu kupatene kwa sendedefe bebe suko dukora wewe twibaza yuko kugendera abanyagihugu mu mugwi mito mito ariko henshi ari ubwo buryo bwiza bwa mbere na mbere hoho butuma ugenda bwa kabiri butuma ukingira abanyagihugu ibi bintu byo kugundana no kuja hamwe ku bwinshi nicyo gituma bene iyo mibonano kuyigira ahantu hose hakenewe cyane cyane
mutwibutse ivyumviro eka imigambi ngenderwa ko y'urunani kira Burundi imigambi muri kumashikiriza abanyagihugu kugira ngo baze babatore ni
mu majambo make cyane bwa mbere twebwe turaba ibisata nyamukuru tugomba gukurikira ari ibisata bitunze igihugu ufatiye ku banyagihugu rusange abarimyi boro tumaze kubona yuko umusaruro wabo ibanza cyo imirima yo kurima ari mike cyane kandi nisigenzi ituka aho bashyira igisata gikomeye cyane igisata cya kabiri twibandaho akazi gafatiye ku bashomeri benshi cyane bari ngaha mu Burundi cyane cyane abakiri bato abahejeje amashuri mu rwaruka batakironka akazi ku bwinshi ugaga tatu dufatira kubyere kye udandaji ukerarugendo amahinguriro ari make cyane ngaha mu Burundi bitewe nuko ngaha mu Burundi dusa n'abafigaye turi banyagenda ko usanga tutiyuguruye mu makungu kubyerekeye icyo giko igisata cya kane dukurikirana igihe dusata cyerekeye no kuvuga muyagankuba amasoko ntanga nguvu ubutare ngaha mu Burundi kuko tuzi neza ko bene icyo gisata ari igisata ngendegwako mu byerekeye kongera isarura ngaha mu gihugu ibyo byose kugira ngo dushobore kubirangura neza turakeneye yuko iri seza kugwa gitunga cy'igihugu bivaho ibyo kwiba byo kunyuza itunga cy'igihugu byo kugera nabi ibyo byose yuko bivaho ikindi ntombero ya kabiri duke nuko tubwira igisata cy'ubutungane igisata cy'igipolisi n'igisirikare biza bikorera abanyagihugu cyane cyane kuko nibyo bizana umwuka mwiza bituma abarundi bashobora gukora batarangara ibyo nabyo bikaba bisaba yuko abo bantu bakurikiza ubumenyi bafite kuvuga abakora mu butungane n'abapoli bagomba kuva mu ngendo yo gukora politike nk'uko tubibona cyane cyane ubu bigenza nk'abanyepolitike kandi bajejwe cyane cyane gutunganiriza abanyagihugu bose
mu gusozera kandi mu kanya gatoya cyane rwose mu minsi 14 amatora azotunganywa mu Burundi akamumwotera abanyapolitike bose bariko barahiganwa kugira ngo inyuma y'amatora nyuma yaho ibyavuye amatora bizaba bitangarijwe u Burundi ubandanye mu mahoro n'umutekano akamumwotera na kane
ni kamwe gusa bwa mbere na mbere nuko bose bigenza neza muri aya matora kugira ngo wese ibizova muri ayo matora bizoze ari ibintu yerekana yuko amajwi umuntu yaronse ariyo yo koko yaronse akabiri nuko cerekeye iba bifatiye umakarata karanga muntu yarajya amakarita y'itora ibyo byose abantu baba bariko barabigerageza babivana mu nzira ibyo bintu ntibibe bwa kane nuko abantu bigenza neza bareke gutukana bareke kurwana kuko nga mu Burundi gusubira mu ntambara nta n'umwe bizoza bifasha ahubwo biza biduhe kubura kugira ngo kandi kashobora gutura imisoro
Domitien Ndayizeye yigeze kuba umukuru w'igihugu akaba muri iki gihe ari kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'urunani ya Burundi murakoze cyane rwose ku kane mwahaye Radio Ijwi rya Amerika
nano murakoze cyane mugire umunsi
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uburi wa mwanya tubashikiriza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze ino tariki mu mateka y'isi Venus Nshimiyimana arabidushikiriza
ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 1950 ikinyamakuru cyitwa Life cyaciwe Burundi mu Misiri kimaze gusohora inyandiko ku mwami Farouk ikinyamakuru Life cyashinzwe mu mwaka w'1883 cyatumaze gisohoka ubutitsa mu gihe cy'imyaka 53 cyandikaga amakuru afite inyungu rubanda ndetse kigashyiramo n'amakuru yo kwidagadura cyasoraga ibishushanyo ibitekerezo ndetse n'urwenya byategurwaga na bamwe mu banditsi bari bakomeye cyane ku isi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1950 icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko ku mwami Farouk cyahaye umutwe wanditse utya ikibazo cy'umwami Farouk wa Misiri leta ya Misiri yabifashe nk'igitutsi ku gihugu maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ifata icyemezo cyo guca burundu mu Misiri ikinyamakuru Life ndetse n'ibyari byatangiye kugurishwa birafatirwa
kitina mu bagenzi muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri no saha bigaruke ngaha kitina mu bagenzi muduteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri no saha bigaruke ngaha Radio Ijwi rya Amerika murashobora kuronka amakuru yayo kuri internet site yacu ni www.radioyacu.com kuri Facebook no kuri Twitter adresse yacu ni VOA Radio Yacu ubwibihe byiza mubandanye mwumviriza ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika kandi muri kumwe na Oriane Tangishaka